mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa gatanu itariki indwi z'ukwezi kw'icenda mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio indwi Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi ku munsi wa gatanu tugaruka ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Mu mugambi mushasha wa leta y'u Burundi yifatanyije na banki nkuru y'isi mu gufasha abarundi bakenye kurusha abandi, abanyagihugu bazohabwa amafaranga ibihumbi mirongo ine by'amarundi buri mezi abiri. Uwo mugambi utegekanya ko uwo mutahe uzotangwa ucishijwe ku bakenyezi b'iyo miryango. Mbega impamvu zoba ari izihe? Iryo shingano ku bakenyezi ryakiriwe gute mu miryango? Hoba hari uburyo uwo mugambi usaba abakenyezi gukoresha ayo mafaranga? Ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro muri isanga cyo muri aka kanya. Tubibutse nimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ibyumviro ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe. Ndasubiramo inimero mushobora guhamagara ko mugashikiriza ibibazo n'ibyumviro ku kibazo cy'uyu munsi ni rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe. Kaze mwese muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa kumi.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nk'uko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa kumi gushika saa kumi n'imwe amasaha y'i Bujumbura mu Burundi n'i Kigali mu Rwanda. Umunsi wa gatanu tuganira ku bibazo by'abakenyezi n'abigeme. Imiryango ibihumbi mirongo ine n'umunani ikenye gusumba iyindi mu gihugu cy'u Burundi igiye kuronswa imfashanyo y'amafaranga yo kubafasha ikiringo cy'amezi mirongo itatu. Leta y'u Burundi yifatanyije n'imiryango n'ibanki nako ntunga. Leta y'u Burundi ifashijwe n'umuryango na banki nkuru y'isi bagiye kuzofasha abarundi bakenye kurusha abandi mu mugambi wiswe mera nk'abandi. Uburyo amafaranga azokoreshwa azohabwa imiryango biciye ku bakenyezi b'iyo miryango kugira babe aribo bakoresha ayo mafaranga ku nyungu z'umuryango. Ayo mafaranga azoba ari ibihumbi mirongo ine kuri buri mezi abiri. Iyo ngingo rero yafashwe kugira ngo ifashe imiryango ikenye nk'uko twabivuze. Aba bakenyezi rero bahawe iryo shingano kugira bafashe imiryango yabo. Iyo ngingo yoba yavuye kuki? Ni bimwe mu byo tugiye kwihweza mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Abagabo babo canke imiryango yabo yoba yarakiriye iyo ngingo gute? Rero tugiye kubiganira mu kiganiro cyo muri aka kanya. Twatumiye umushingantahe Michel Nyabenda, umuhuzabikorwa w'umugambi mera nk'abandi. Nyabenda arongoye icyo gikorwa ku rwego rw'igihugu, hakaba agiye kutuganiriza byinshi kuri uwo mugambi mera nk'abandi mushasha mu gihugu watanguye haciye mezi make, mezi ane. Twakire rero umutumire wacu umushingantahe Michel Nyabenda. Ndabaramukije, ndabaha ikaze mu kiganiro muri isanga.
ndabara mukije neza.
Murakoze cyane kwakira buno butumire bw'ikiganiro muri sanga tujye kuganira kuri izi nshingano abakenyezi bahawe zo kugira ngo bakoreshe amafaranga azofasha imiryango yabo. Ariko mbere yuko dutangura ikiganiro reka twumve inkuru mugenzi wacu Jean Bosco Ndarurinze yaduteguriye mu ntara ya Kirundo mu ndwiheze aho uwo mugambi uriko urakora aho umugambi watangiye gukora muri make tumutega amatwi.
Intara ya Kirundo iri mu ntara zine z'Uburundi zatowe kurangurirwamo umugambi wo kugwanya ubukene bisemera nk'abandi. Abazofashwa bakenye gusumba abandi bazova mu ngozi ingana ibihumbi 48 mu gihugu cyose. Intara yatowe izotanga ingo ibihumbi 12, komine ikazovamo ingo ibihumbi 3. Nyabenda Mikaheli umuza bikogwa uwo mugambi ufashwe mu mugongo niba nk'isi yose aratubwira uko abo bantu aho nikora bagiye gufashwa.
Dufata amakominane mu ntara yose iyo miryango reka zoshikirwa ikizoshikizwa uburyo bushasha ariko uburyo bw'amafaranga tuzohora duha iyo miryango kira amezi abiri tukabaha amafaranga angana ibihumbi 40 by'amarundi bikamara amezi 30 kandi tugashinikirana iyo mfashanyo mu kubaha inyigisho zo kwamaziro nka kira kwezi bere bikamara n'amezi n'imyaka 3.
Abajejwe intwaro abaserukira amashengero amashyirahamwe n'abaserukira abandi mu buzi butandukanye hamwe n'abatowe mu ntara ya Kirundo basiguriwe uwo mugambi kuri uyu wa mbere. Uyu yashikirije amakenga ko uwo mugambi ushobora gusiga abanyagihugu uko wabasanze mu gihe abazofashwa batoronswa inyigisho zijyanye no gusoma no kwandika.
Kuko usanga bajya benshi ari abantu batazi gusoma no kwandika n'ijya kategori murundi, kandi abantu batazi gusoma no kwandika biragoye ingene bashobora kugira ibikorwa byo gutunganya amafaranga adashobora kumenya mu munsi ku munsi ku munsi adashobora kwandika. Mbega izo nyigisho ko nabibonyemo mu byo mwatweretse ziba zaraterekanije.
Uko umugambi utunganijwe ayo mafaranga azoca mu minwe y'abakenyezi. Amakenga yabaye ayo kwiyumvira ko ayo mafaranga ashobora guteranya abubatse aho kubateza imbere.
Mbega mutegekanye imbere na mbere kugira ngo ugo rwo rutowe mubanze mubone yuko umugabo yumva ko umugore ko yakira amafaranga ariko neza y'urugo ataje kumukura muri rwa ruhara yumva ati ngiye mugabo igihe ndaruramutwa ngaha. Urabona ko mwa responsabilize umugore ugasanga umugabo asa n'ugunda umugore akamubuza amahoro mu bijyanye n'ajya amafaranga. Ane hariho bihano mwateguye mwagize ikiganiro ku bantu bibonekeje yuko batari kubakoresha neza ibijyanye n'ujya mugambi wakoze.
Uyu nawe afite amakenga ko uyu mugambi ushobora kutazotorera umuti urama ikibazo cy'ubukene kiri mu gihugu.
Umugambi wamera nk'abandi umugambi mwiza ariko ikibazo nibaza uwo mugambi uratanga inyishu y'uko mu gihugu cyacu abakene bugabanuka kuko abakene muri bihe tugezemo tukabona baguma biyongera abakire nabo bakaguma bakira. None rero jewe ndibaza yuko nihweje kandi nkumviriza ibyo mwatubwiye ndumenga uyu mugambi utanga inyishu hejuru zinjira mu muzingo utange inyishu ituma ubukene buzaburaza mu gihugu cyacu abakene bakaguma babwira bumva ko.
Umuhuzabikorwa w'umugambi avuga ko amakenga atobura kubumvise umugambi ubwa mbere ariko arabahumuriza.
Ibyo byose ubwa mbere tuzomanza twigishe rwose iyo miryango izoronka iyo mfashanyo ikiyo mfashanyo ije gukora akamaro ije kugirira umuryango wose igituma leta yawushyizeho ikirindiriye kuri iyo miryango izofashwa babone neza yuko atari umugambi atari amafaranga yo gusesagurisha yo gukoresha ibindi bitajyanye n'iterambere ry'imiryango ari uburyo bushasha ahubwo leta ibahaye kugira ngo bagwanye ubukene bimwe biboneka. Icyo gituma mbere tuzobona bashigikira mu nyigisho z'iminsi yose bizomara mbere ame imyaka itatu yose.
Umuhuza abikorwa w'umugambi mira nk'abandi amenyesha ko umugambi uzogenda uraguka n'abandi bagashikirwa mu kugwanya ubukene mu miryango. Kuva kuri uyu wa kabiri hazoba gutora imitumba iriko imiryango ikenye gusumba iyindi mu makomine yatowe mu Kirundo. Ayo makomine akaba ari Busoni, Bugabira, Kirundo na Ntega mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi. Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
urakoze cyane Jean Bosco kuri iyo nkuru waduteguriye. Eka nkuko muvyumvise amakenga ntiyobura koko ku mugambi mushasha wariwo wose, ariko igikuru twifuza kuganira ko no munsi ni ku ngingo nk'umugambi w'uko ayo mafaranga azofashisha abarundi azoca mu minwe y'abakenyezi. Mbere yuko rero mushinganahe Nyabenda tuganira kuri uwo mugambi mera nk'abandi nkuko mwabishikirije mu nkuru twumvise, uwo tubwira zimwe mu mpamvu yatumye leta itangura uwo mugambi, ico gikorwa ni kuntu yiteguriye kugushira uwo mugambi mu ngiro muri make.
Ego cyane, murakoze kumbaza ico kibazo. Nkuko mubizi, umugambi wose urategurwa, leta igomba gushira mu ngiro umugambi, irategura uwo mugambi umwanya ukwiye, ikaba ifise ico yishimikije iravye muri umugambi duhaye dusigura. Yararavye rwose ingene ubukene buri mu miryango bugenda burasumbasumbana, kandi nk'uko babibona abandi barabona yuko, nk'uko babibajije muri iyo nkuru tuhaheze kumva, urabona yuko ubukene bushobora kuba buriko buraduga mu miryango. Hanyuma leta rero ifata ingingo nk'uko isanzwe ifite imigambi mikuru yo kurwanya ubukene. Muri uwo mugambi mukuru irashyiraho rero umugambi uboneka ukuvuga ati bagwanye ubukene bahere ku bantu, ku miryango ikenye gusumba iyindi. Rero yashobora ironka iyo fashanyo y'ibanki y'isi yose, kugira ngo ishobore gushyira mu ngiro umugambi ari mushasha ubundi, kuko imigambi yariho kandi isanzwe iriho ifasha imiryango ikishoboye, mugabo ikayifashisha ubundi buryo, ari kubaha ibifungurwa, ari kubaha ibyo bambara, ari kubaha amabati, kubaha imbuto, ibifungwa, tubayimigerere ngaha leta yama n'abayishyigikira mbere ikora ibyo bikorwa byo gushyigikira imiryango y'abantu aho ikora. Mugabo umugambi mushasha ni mushasha, kuko uburyo bushasha bagiye gukoresha nta na rimwe bari bwafashishe imiryango y'abantu aho ikora nk'uko tuyita, nta buryo na rimwe bari bwayifashishe uburyo bw'amafaranga. Kuko rero yuko iyo miryango izoshyigikirwa mu kuronka amafaranga nk'uko twabisiguriye mu gihe kizwi, mwanya kandi atari muto, imyaka ibiri n'inusu. Hanyuma rero tukaba twinjira yuko ari uburyo nk'uko mu bindi bihugu bikora, ari uburyo burashe kandi bamaze kwerekana yuko ushika ku ntumbero bwihaye, ari uburyo burashe kurwanya ubukene mu miryango. Rero yavuze ati tujye dushyire mu ngiro uwo mugambi mushasha, kandi umaze kwerekana yuko ushobora gufasha imiryango kurwanya ubukene, kwiteza imbere. Nge tuwushyire mu ngiro rero kugira ngo turwanye ubukene dusanzwe tubona mu byigwa byose tugira byerekeye ubukene mu miryango.
Birumvikana, murakoze cyane rwose. Rero ibyigwa byo kumenya abakenye kurusha abandi byakozwe gute? Byo ba byaramaze ikiringo kingana gute mbere y'uko mutangura uwo mugambi?
Kwa sababu ya mu gihugu uko imyaka dushiri itarenga 10 yaje bamabagira rusansima, bakagira bakerekana ingene ubutegetsi bw'umuryango bungana, ingene ingendanira rutandukanywa mu muryango mu maprovensi mu ntara, bakamenya ibiharuro ngene bingana, bakabona yuko bahakiyongera cyangwa bahaye bugabanuka, bakaraba ibintu byinshi byerekeye ingene imiryango mu Burundi ibayeho. Ikigwa rero kidiruka cyabaye muri ibyo ni cyabaye mu 2013 na 14 nyene, ikagirwa n'ikigo gisanzwe gikora ibyo byigwa, ikigo cya leta cyitwa ISTEBU, cyamacegeranya ibiharuro bitwereka ingene ubutunzi bumeze mu gihugu n'ibindi byinshi. Ariko kubitwerekeye rero byarerekanye neza ingene mu maprovense mu ntara imiryango igenda ritarutanwa, ingene ubukene bumeze, ingene bigenda birasumbasumbana. Nicyo cyadutumye mbere dushobora kuronka ibiharuro dufatirako kugira ngo tuvuge tuti duhera mu ntara iri gusumba iyindi. Ibyo byigwa rero byarerekanye neza ingene imiryango usanga ari myinshi gusumba iri mu bwo bukene bw'amafaranga, usanga ari myinshi gusumba uravye mu buseruko bw'igihugu, hagati mu gihugu no muburaruko bw'igihugu ukabona yuko ayo maprovinces zo ntara birimo imiryango myinshi ikeneye gusumba ibindi naho usanga n'ahandi ntara n'imwe kuko mu bizi nta misozi n'imwe nta bitumba n'imwe itarimwo imiryango ikeneye gusumba ibindi mugabo uravye neza igiharungo urashobora kubona yuko hari intara zirimo imiryango myinshi gusumba ibindi
ico
kigo rizo bigwa rero byarakozwe mu 2014 urabona ko ariho twatanguye rero gushatangura gutegura umugambi mu 2015 ukemegwa n'ibanki y'isi yose hamba leta y'u Burundi nibandi cyose bagashobora gusinya amasezerano mu ntango z'umwaka w'2017 kugira ngo uwo mugambi dukuri ushobore gutangura ico gituma kubona yuko kuva umwaka uheze no muri umwaka nyene turiko rero turatanguza uwo mugambi mu ntara zagenye.
Murakoze. Mwavuze kandi ko ari umugambi mushasha kubijanye no gufasha abantu bantaho nikora mu kubaha amafaranga n'ubwa mbere bibaye. None ingingo yafashwe yuko abakenyezi abari bo bashikirizwa ayo mafaranga yaje gute, ko dusanzwe tuzi ko umugabo ari we mutware w'urugo mu mico Kirundi, byagenze gute, bavyakiriye gute mu muryango?
Yego, nkuko mubizi abakenyezi ni ingingi yo mu muryango. Ibyo turabivuga mu migambi rero, mugambi nk'ubu bizoboneka by'ukuri yuko yabaye inkingi y'umuryango, ariko mubiraze murabona neza yuko umugambi ufasha imiryango, ufasha umukenyezi canke umugabo mu muryango canke abana, ufasha umuryango wose. Ariko kugira ngo dufate twiyumvire yuko byo baziza umuryango userukiwe n'abakenyezi, iyo umukenyezi ari muri uwo muryango bihurira na cyane cyane n'ihangiro ry'uwo mugambi, kuko uwo mugambi ushyigikira imiryango ikenye cyane nk'uko twamye tubivuga ikenye cyane mu gihugu cyose. Mugabo turongera ko kandi ko muri iyo miryango ari imiryango ifite abana bari munsi y'imyaka 12. Abana rero hariho umwana umwe cyangwa abana benshi nibo binjira muri uwo mugambi. Murumva yuko twagombye guha uruhara runiniya gufata neza, kugerageza gushigikira ukumererwa neza kw'abana mu muryango. Naho tuba tuvuze umuryango wose, uwo mugambi wavuze ati reka dushire uruhara runini ku bana, kuko mubizi ibiharuro navyo bigenda byerekana yuko hariho abana benshi, igitigiri cy'abana benshi bafite indwara zifatiye gufungura nabi ari kinini. Naho nyene kwati tubona tuti uwo mugambi wofasha imiryango muri rusangi ikeneye gusumba ibindi, ariko kandi iyo miryango ikeneye gusumba ibindi ifite n'abana, murumva yuko ariyo twoherako. Kuko ni umugambi w'ibanze, hakeneye kumenya icyo twoherako, abantu twohera, imiryango twoherako ngo niyo bimeze, kugira ngo by'ukuri twumve yuko dufashije abantu bantu nikora basumba abandi mu Burundi. Icyo dutuma rero twavuze tuti imiryango yo bikenye ikaba idafite ubwo buryo bw'amafaranga kandi kabifite n'abana leta abariyo duherako. Ntabwo rero icyo gikorwa tugishyikire neza, murumva neza yuko umukenyezi aba afite uruhara runini mu muryango kugerekeye ukurera abo bana,
kuko
anabisigira aho twasa hose ubwo twama tubasigirira, turababazana nyine ko bategera ituma iyo ngingo yafashwe. Bose baravuga neza yuko bazumva neza, baravuga bati n'abagabo nyine barivugira bati hadi neza yuko twebwe dushobora gukarirwa gusinja, ugasanga ayo mafaranga tugiye kuyakoresha utundi, ari kuza kurondera agacupa, ari kurondera ibindi bitajyanye n'ineza y'umuryango buno nyene. Ariko turazi neza yuko abakenyezi ari bazo kwitwararika ingene abo bana bamererwa neza, ingene bafunguye, ingene baza ku ishuri, ingene bambara, ingene amagara yabo atera imbere. Ibyo byose baremera kandi birumvikana nuko abakenyezi bafite uruhara rwa mbere muri uwo mugambi rero tubashyira imbere, ariko bagaba basiko baraserukira umuryango, ubwo ko aribo bonyine baba ariko baraserukira umuryango muri uwo mugambi gusa. Twemeje kandi bose barabyumva yuko umukenyezi aba afite uruhara runini, akaba aricyo gituma twibaza yuko aribo baroye imbere uwo mugambi bashobora gushikira ihangiro.
Rero muri make abagabo ntibabibona nk'umengo mwarabarengeye karimbi, bobo barabibona ko ari ku nyungu y'umuryango, nta byinshi bisabwa mu kubasigurira yuko ari ku nyungu y'umuryango kugira ngo muyahe abakenyezi muri iki gihe mu meza ane mwatanguye gutanga aya mafaranga.
Yego, mugabo umuntu yovuga yuko umuntu agitangura kubisigura bakiri ko arabyumva tukiru tukali gani angeni mugambi jegu tangu wa iwavo kuko kila nara tukabuze kwa rinara zine kutangu wa mugambi tukakena tukamata tukabasigula bandu wose bashobora kwegwa n'uwo mugambi muriyo ntara tukaganira tukabara angeni utunganijwe kuja mu ngiro tugeze kuri ico kibazo bahavyumva cyukuri barabivuga yuko nabo nyene barabibona neza yuko umukenyezi ariwe yuje imbere muri uwo mugambi mugambi nkuko mubivuze turamaze kumutangura mu ntara ya Ruyigi aho nyene tumaze kubona yuko tushize mu ngiro kuva tubitora iyo miryango gushika aho baronka iyo mfashanyo y'amafaranga gushika naho babaherekeza kugira tura yuko barangura imigambi iyo miryango yose ntawo bavuga ngo bicango batabitegera neza kuko urabona yuko kuvyemeza mu ntango bose muri rusange ko umukenyezi afise uruhara ibyo nta n'umwe atabyemeza ariko hageze ntiwoshobora gufunga ahantu usanga mu miryango abantu batarabitegera neza ugasanga rero muri cya gikorwa cyo guherekeza iyo miryango imaze kuboneka kiba gitanguye kuko hariho ushobora gusanga nta bantu benshi usanga by'ukuri zarateye ingorane mugabo aratubarira nk'ahantu usanga by'ukuri umugabo washobora kuvuga ati umukenyezi siwe yoja imbere siwe yotora siwe yoronka itelefone siwe yokwakira amafaranga ariko nta bantu benshi ushobora gusanga baragize ingorane nabo birazwi neza yuko uri kurafasha imiryango iyo ariyo yose niyo y'abantu abo nikora nyine iza kuyama hasi hagize ingorane zibaho tugasira tukabasigurira rwose akabitegera ko byose ari ku nyungu y'umuryango kandi byose bateza kubijamo inama n'ingingo ku muryango naho umukenyezi aba yakiriye iyo mfashanyo bitaba bivuga yuko ariwe yigungana iyo mfashanyo bivuga ahubwo yuko ariwe dushize imbere kugira ngo umuryango utere imbere
nibyo koko ibyo nibyo muvuze kugira inama bigira imana rero imiryango igiye hamwe ikicara ikabona yuko ari ku nyungu z'umuryango ndakeka ko vyogenda neza kino ni kiganiro gihijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika reka rero tuje ku mirongo ya telefone nabo nyine tubaha karyo ko kushikiriza ivyumviro n'ibibazo duhereye kuri Claude uraho neza hello Claude ndakeka telefone imugoye turaja kubandi banywanye mukanya ariko mbere ko tubandanye ku murongo ikindi kibazo no baza hategekanijwe nkuko twabyumvise mu nkuru mugenzi wacu Jean Bosco yadushikirije harategekanijwe ibihano ku bazoko yakoresha nabi ayo mafaranga canke murayatanga mukizera yuko azokoreshwa neza hari ingaruka zihari kubo muzosanga barayakoresheje nabi canke abazogaruka babasaba yandi mafaranga ico kiringo c'amezi abiri kitararangiye
ego cyane tuzokurikirana rwose ingene iyo mfashanyo bariko barayikoresha mu miryango nuko tubona by'ukuri yuko iyo mfashanyo iri kuragirira akamaro imiryango kuko twabivuze ni mugambi w'ibanze ni mugambi mushasha nuva yuko dushyiramo ingufu nyinshi gukurikirana ishyirwa mu ngiro y'uwo mugambi kugira ngo turabe by'ukuri yuko atangorane ziriko ziraba muri uwo mugambi kuri ibyo rero twaba bakoresheje nabi ayo mafaranga kandi ibindi tubona twaba tuzokurikiza inyigisho zitegekanijwe ibyo byose tushyira imbere bwa mbere kubasigurira kuko tuzokama tubaherekeza by'ukuri tumenye iyo miryango ingorane yo bifite twashyizeho mbere n'amakomite ku mitumba azodufasha icyo gikorwa akaba ari mu bamwe nyine bo ku mutumba bama bashyigikira imiryango bama bayiherekeza hari ibibazo bama bagerageza kwitorera umuti hama harimo abakuru b'imitumba hakaba imboneza b'abakenyezi bashobora gufasha imiryango hakaba baremesha kiyago by'amagara y'abantu hakabamo rero n'abandi baserukira amashengero hakabamo mbere n'abaserukira abatwa iyo mu mutumba uri kwabatwa nubwo twageze dushyiraho abantu badufasha kugira ngo duherekeze by'ukuri iyo miryango turabe neza yuko atantambamye zihaye zijamo nicyo gituma rero twibaza neza yuko tuzoshyira imbere kubashyigikira tukabaherekeza kugira ngo by'ukuri babikoreshe neza kuko tuba twatuzi neza yuko ari imiryango ikeneye gusumba ibindi biba bimeze biteye ikigongo hamwe twasanga umuryango wari ukenye uronse imfashanyo udashoboye kwiteza imbere ariko kandi tubonye bigiye kuba nabi tubonye umuntu twamuhanuye kenshi tukamuhanura kenshi twarabasiguye yuko tuzoshobora no gufata ibihano kuko abakenye abari abantu benshi ugambi kuko tubivuga nkuko mwamubizi waruguru bicese n'umukuru w'igihugu nyene leta y'ubukuru bw'igihugu cy'u Burundi mu kwezi guheze k'umunani yaravuye kibiri neza yabanye abantu bo aba bose bagiye gufashwa yuko na leta yizigiye yuko by'ukuri aho bazofyigikirwa bazova mu bukene ntibiruboneka
n'ibindi
bishobora kwikorera imbere kuko abo bafashijwe bakiri baguma ahandi ntihagire n'intambwe nimwe bagira
byaje
mu bukene urumva yuko ataco iyo mfashanyo
inzobe bafasha
twahomba turashyiramo inguvu kugira ngo akoreshe neza iyo mfashanyo.
Turaza kugaruka
uko bamuhanuye ntabikore ibihano byotegekanye.
Birumvikana turaza kugaruka ku buryo mwizera yuko bo yakoresha neza na neza mwidonido uko uyo mukenyezi yitezwe gukoresha iyo mafaranga mu byo mwategekanije mu mugambi mufise. Hari habaye n'abantu mu nkuru batanze ibyumviro by'uko tegerezwa kubigisha gusoma no kwandika kugira ngo bibafashe no kugira ngo bakoreshe ayo mafaranga. Ariko mbere yaho reka twakire n'undi munywanyi ku murongo. Thomas uraho?
Mahoro.
Muraho neza, mudutelefonye muri hehe?
Niko gende Bujumbura.
Duga ku ijambo.
Nini ikibazo n'ana cumbise neza nini kuko ndayifashe nasamaye.
Reka kumbure uragaruka ku murongo, sinzi ko telefone zawe zari kuri Facebook yacu tuko turaganira ku mugambi mira nk'abandi tuko
turaganira.
Allo? Ndumva Thomas, nta kibazo, reka twakire abandi ku murongo bakurikiye ikiganiro cy'uyu munsi ku murongo wa telefone. Reka twakire Alphonse uraho neza?
Muraho neza.
Amahoro.
Ukomeye cyane.
Yego. Ikibazo cyangwa icyumviro ku mugambi mera nk'abandi ufashisha imiryango biciye ku bakenyezi?
Yewe icyo nashakaga kugira ngo mwe mwamfasha. Mwamuga n'umuntu witwa Mbonye Muvunyi Randwari. Nimba yabanyumva.
Alphonse, si byo turi mu muraka kanya, turi mu kiganiro muri isanga kumbure. Icyo ni ikiganiro cy'undi munsi tuko turaganira kuco abakenyezi bofasha imiryango yabo mu kwakira aya mafaranga y'umugambi mera nk'abandi. Turaza kubandanya ku murongo wa telefone, tubibutse nimero yuko yaho mushobora guhamagara mugashikiriza ibibazo n'ivyumviro. Umugambi ni mera nk'abandi ushikirizwa abarundi bakenye kurusha abandi bagahabwa amafaranga 40,000 buri mezi abiri mu kiringo cy'imyaka ibiri n'igice, no kuvuga amezi 30. Ayo mafaranga rero yahawe gukoreshwa abakenyezi b'imiryango. Rero ni naco twafashe kuganira ku uyu munsi kugira ngo twiheze koko uko kuntu umukenyezi yahawe inshingano zo kugira ngo afashe umuryango wiwe kuva mu bukene mu gukoresha ayo mafaranga. Turi kumwe n'umushingantahe Nyabenda Michel, akaba ariwe arongoye uwo mugambi ku rwego rw'igihugu, ariko aradufasha gutegera neza uwo mugambi wariwe umugambi mushasha mu gihugu. Reka tumire mate turagaruka.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania, muhamagara ku nimero +255411 2 1 1 2 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 2 5 2 9 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika, muhamagara kuri +351 9 9 9 5 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga kuri uyu munsi wa gatanu. Nkuko bisanzwe turiko turaganira ku buzima bw'abakenyezi n'abigeme, hanini uno munsi turiko turaganira ku mugambi mushasha wiswe mera nk'abandi. Mera nk'abandi n'umugambi mu Burundi watanguye haciye amezi ane, ukaba ari umugambi wa leta y'u Burundi yifatanyije na banki nkuru y'isi, aho bagiye gufashisha imiryango ikenye ikurusha iyindi ibaha amafaranga 400 buri mezi abiri mu kiringo cy'amezi 30. Turi kumwe n'umuyobozi umuhuzabikorwa w'uyu mugambi mera nk'abandi, Michel Nyabenda, adufasha gutegera neza ibijanye n'uyu mugambi, aho abakenyezi bahawe ishingano ryo kwakira ayo mafaranga akaba aribo bayakoresha ku bw'inyungu z'umuryango wose. Mushinga nahe Nyabenda, tugarutse gukuntu mwifuza yuko iyo miryango ikoresha ayo mafaranga kugira ngo bave muri ubwo bukene, wotubwira bimwe mu byo mwifuza yuko ayo mafaranga 40,000 no kuvuga 20,000 buri kwezi uko mwifuza ko boyakoresha?
Ego cyane ikintu gikomeye kugira ngo by'ukuri umugambi ushikire ihangiro wihaye, twifuza muri rusange yuko iyo miryango izoba yashyigikiwe muri ubwo buryo ishobora gutera intambwe iziboneka ikava mu bukene bwa cyane, kuko usanga bari mu bukene bwa cyane idashobora gutera intambwe. Icyo gituma mbere twahuze na mera nk'abandi ikamera nk'abandi, ni ukuvuga yuko ishobora kuronka ikibabeshaho, ishobora kuba ifite amagara meza, abana babo bashobora baba bagiye ku ishuri, ababyeyi bashobora kwibaruka neza kubera bagiye gukoresha bagiye kwa muganga. Nivuga yuko imiryango yaronse ibiteza imbere, nivuga ko bashoboye kugira imigambi yo kwiteza imbere mito mito. Mu majambo make baciye kuri ibyo byose, tukibaza yuko iyo mfashanyo ishobora kubafasha by'ukuri kuva mu bukere bwa cyane. Tukavuga tuti muri za biharo twamye tuvuga hamwe haheze iyo myaka 2.5 tutobasangamo, tutosanga yuko iyo miryango ikiri hahandi. Nivuga yuko by'ukuri iyo miryango ishyigikiwe nawe bashyigikiwe kuko atanga amafaranga. Kenshi abantu barinjira ngo uhaye amafaranga ngo ndikubasha baronka ingene batabikoreshereza amahera bagakoresha uko bashatse, oya ubahereza amafaranga kandi ukabashyigikira kugira ngo by'ukuri buno nyene bace baza mu bikorwa byo kurwanya ubukene, bwa kugira ngo ubwo bukene babugwanye neza naho nyene bari bafite amagara meza, abantu bari bagiye ku ishuri bashobora kuba ahantu heza ariko bagize n'imigambi yo kwiteza imbere, bashoboye kuziganya ibintu byinshi twaberekanije kugira ngo iyo mfashanyo y'amafaranga ntibe amafaranga gusa tubahaye, mugabo hagire n'inyigisho nyinshi n'ubuki bwinshi tuzobigisha kugira ngo by'ukuri bashobore kwifashisha iyo mfashanyo mu kurwanya ubukene mu miryango yabo. Nuko amaze kwikirana ngene biriko biragenda mu mpera z'umugambi, rero icyo twifuza kandi ni kuri twese turondera abakora muri uwo mugambi ni uko twosanga kubaho kw'abo bantu kwahindutse kukaba kwiza cyane, bo twosanga bari mu bandi bantu dushobora kuvuga tuti birakiri muri bwa bukene bwa cyane.
Birumvikana yuko mwifuza ko abana babo baja ku ishure, yuko batangura gufungura neza kurusha uko bahora, murifuza yuko botangura imigambi mito mito, birumvikana yuko mwifuza yuko botangura bakaziganya, birumvikana n'imigambi myiza kandi nkuko mubivuze igikuru nuko bakurikiranwa kugira ngo bafashwe intambwe kuyindi kugira ngo bashike aho bumera nk'abandi. Ereka tubandanye ku murongo twakire na Thierry uraho neza?
Ariane
makuru mise
namahoro nuko ritrashima
ni byiza cyane. Duhamagaye uri hehe?
I Bujumbura mu Burundi.
Tukakwijambo.
Ariane ibintu iwo umuntu yari karavuga jewe ni naho mbere narishimikiye ikibazo cyane, nagira ndamubaze nti mbega mufise umugambi uwuhe mu gutanga n'amahera, mwifuza ko abanyagihugu bashobora gushika hehe? Ariko Oriane dewe tuvugana ukuri, kuko ibintu umuntu ahita aravuga nibyo, ariko nukuraba none birashoboka ku mafaranga 40,000 wowe wakivuze neza yavuze uti ni 20,000 ku kwezi. Ariko Oriane hari ikintu kimwe dewe ntakunze gushima ariko tuvuga, iyo tuvuze ngo bagiye gufasha abantu ngo ku mafaranga 40,000 ucumenga kuvuga kubafasha aya mafaranga yiyo hayi umuntu biboneka ko yarasanzwe ashonje, umuntu yarabuze icyo yifashisha, birumvikana kwa cyabanza kurondera ikimubesha. Rero rero kumbwira rero ngo ufasha no mu mafaranga urayabahaye, hanyuma ngo barashobora gukora mw'imigambi y'iterambere. Oriane tuvuganye mukuri amafaranga 40,000 mu Burundi uyu munsi amafaranga menshi ushobora kuvuga ngo urakoze mu mugambi. Oriane tewe ahubwo
birumvikana makenga ofise, ariko nibaza ko kumbure na mushinga nanya bendarashaka kunyunganira iyo atacho ofise kicinjira buri kwezi ukaronka ayo mafaranga ya gusa arashaka kugukura ahantu hamwe kagushira handi kubujyo kope kumbure aho utarya rimwe ku munsi cyangwa wajya rimwe ku munsi ukajya rimwe ku munsi ukaronka nayo magara y'ukwiyumvira ico kwimariye sinzi
ego icyo buze se se nicyo kirumvikana n'ibyo barashobora gukoresha aya mafaranga bagashobora kugira icyo bimariye mu gushobora kukenura mu bindi ariko womenga n'ibyogarukira kubwi wanje kubera ko nanamye nimvira abo bantu bakenye n'ibyo ni benshi zino fashanye ziriko ziratangwa ubundi nta bundi buryo bwari gukoreshwa zigashobora gushyirwa hamwe hanyuma bano bantu bakabwira bati nimushyireho imigambi y'iterambere hanyuma turondere ingene tubashyigikira mu bijyanye n'uburyo mubone kwikenura mugabo Oriane dewe ikintu nashaka gushyigikira cyane uburyo umuntu aguha amafaranga make keshi mu kirende barabitumura neza ngo ni ntica ntikize ni ukuvuga ntagukiza kandi ntanakwica mugabo ugumo witwa gusa kubayeho rero navuga ni nimba baramutse bavuga bati kuko kubyibanje ubwa mbere ndashimye yacishe ngo ni ndavuze ngo ndimera nk'abandi sinzi ko ariko nabyumvise neza ariko kubyibanje mvuga nti ko baramutse biyumvira ko bino bishobora kubaho hari abandi bantu burya batabayeho nk'abandi mu Burundi kubera ubukene nagira nti ni ntambwe rero ko iyo ntambwe ibayeho reka turabe ingene yoshigikirwa bisubire bitunganywa neza bano bantu nk'uko bivuze bashigikirwe mu migambi y'iterambere baba bashizeho hama habeho ibigega byisununuye aya mahera bavamo bayegeraniriza hamwe iyo miryango ikenye bayishyire hamwe kuko niba bafasha bashwiranye
birumvikana Thierry icyo uvuga nicyo kandi mushinga ntahe nyabenda gishimike ko cyane amafaranga ibihumbi mirongo ine mu mezi abiri ni make cyane kumbure azobafasha kujya byonyine ariko turumva ko umengo uravye ubuzima ko bwifashe mu gihugu cy'u Burundi nta kindi bashobora kwifashishamo bazoshobora kurya byonyine
gusa mereze ukantu kamwe ndamusaba bano bantu niba bashyire hamwe ko bavuga ko ari abantu bakenye babashyire hamwe hanyuma bababwire bati reka tubatorere imigambi y'iterambere cyangwa mwebwe nyine mujye mwitunganya hama natwe tubaho uburyo muze gukoresha mugamo we muzi ko ubwo buryo tuguma dukurikirana uburyo muri kumara
ariko niko yavuze niko yashikirije reka tumuhe akaryo kukongera ko yishyura n'ikibazo cyawe
ego murabona cyane mugabo gusa bababwire
Thierry reka tumuhe akaryo birumvikana yuko abo bantu bafise ku mutima reka twumve uburyo bariko barabafasha
yego cyane amafaranga ingenangana ni ikibazo umuntu yiga cyane ati mbega kugira ngo bashobore by'ukuri kwisununura umuntu yaba amafaranga angahe niwashaka barakoresha ubuhinga bwinshi bakaraba bati umuryango usanzwe uri ngaha atasho muri zirya ntara nyine uraza nk'umuntu yaba afite n'ingene aronka aho yikenura aronka amahera angahe ku kwezi kugira ngo tugereranye kuko icyo twotegera coco iyo mfashanyo si ukuvuga ngo twibaza niko iyo mfashanyo yo yonyine yofasha uwo muryango tuba tuzi ko ije gusahiriza ariko turazi neza yuko kenshi iyo miryango ikenye cyane ata bundi buryo iba ifite nicyo gituma tuvuga tuti amafaranga ibihumbi mirongo ine ku mezi abiri mu bisanzwe tubaza n'abantu nibaza ko ari make cyangwa ko ari menshi ariko barira ati si menshi si make biva ingene biraze kuko urashobora kuvuga uti ni make urazi uti twebwe ntabwo twebwe turiko turavuga tuboduha ibihumbi mirongo ine twubikoze iki twova mu bukene by'ukuri ibyo mu bantu batari bantu abo nikora by'ukuri bahaye ibihumbi mirongo ine ku mezi abiri bokubarira neza batatu baza kubikoza ata kintu kininiya cyovamo batavuga ngo baragwanyije ubukene ariko ku bantu b'abakene bacanye abantu atanu kimwe bari bafise ni kuvuga abari mu uwo mugwi w'abantu bakenye gusumba abandi mu gihugu cyose ni ukuvuga ko byabonetse neza ariko badafise amafaranga angana n'ibikenewe kugira ngo bashobore kuronka kibatungatira munsi bahaye rero ibihumbi mirongo ine uba ukoze ikintu kinini n'amafaranga menshi ubwa mbere na mbere nk'uko mubivuga umuntu atanguye kuyaronka nta n'umwe yovuga ngo ntagimbo tugenda mu migambi ikomeye buno nyine uramutse ubwa mbere tuba tuzi neza yuko ateza kurondera ingene uburyo bafungura kandi kenshi baca bavuga ati twaciye duhitana nyine dufungura neza cyangwa gufungura ahubwo ufatira ngaho ukababara ingene bushaka bafungura neza gusumbya ariko kandi baca bavuga ati twabona n'ingene twambara twaciye turongera nyine twambara uduhuzu twiza turambika abana bacu turagura uturato idusanga ubwa mbere bakiyaronka kandi n'ibintu bisanzwe bateza guca barondera ingene bikenura bimwe batahora bashobora aho naho nyine baba ariko baratera imbere kuko baba batanguye kurondera ingene babaho neza bikaboneka ariko kandi ntawuteba nk'uko ahetse kubivuga umushinga ntawe Thierry ntawuteba kugira ngo bace bayumve ikibazo cy'imigambi kugira ngo tuba tuzi yuko uwo mwanya atari munini iyo fashanyo bateza gutangira buno nyene kurondera ingene biteza imbere cyo bitumara kubafasha cyane kuko ayumbi 40 urashaka kubura ngene bikoresha kugira ngo byukuri biteza imbere mbere tutaranatangira no kubashigikira barayaronse bwa mbere baratubare nyine twarafite turabaza neza nyene byagenze kuko nyene byiyumviriye bo nyene atanawe tangira kubashigikira usanga benshi bavuze twatse ritangira turagura inkoko turagura impene byari tumba bito bito bazi neza ko adoshobora kuyikora ko ibyo byose bashyira babikora noneho kuko ingene umugambi utunganyije hariho ishyirahamwe yamenyereye muri ya mashyirahamwe akorera hariya afasha abenegihugu ku mitumba mu by'iterambere niyo tuzogirana amasezerano kugira ngo ibafashe by'ukuri muri bimwe twategekanya byerekeye amagara yabo byerekeye ibyo ku ishuri mbere no kubigisha kwandika byerekeye amagara y'ababyeyi n'ibibondo cyane cyane n'ibyerekeye ingene batunganya imigambi yo kwiteza imbere mutyo ntacyo yavuze ati ibyo havi bihita nkikize aravuga ati twoshobora kugira byinshi mu bisanzwe icyo cyiyumviro yavuze niko mu bisanzwe umugambi ubyiyumvira ko kubashyira hamwe kuko hamwe biye uvuga ngo bose icyo tubagiraniza hamwe mugabo ku mitumba umva ko ari mitumba kira ntara y'imitumba nka 60 umva kira mutumba watowe uri muri uwo mugambi batatangura bo nyine batatangura kuja hamwe bakagira bwanshira no tumugurana no kugurana no kuziganya bakaziga ya migambi iryo shyirahamwe rikabafasha kugira ngo batungane imigambi muri ako karere babamo nyine imigambi ishobora kubafasha by'ukuri bayige neza hano uburyo nako murumva ko baba buriho uburyo ubuzi neza yuko kira meza abiri uzoronka 40 tutakubwira imigambi itajyanye n'uburyo ufite ariko birerekana neza yuko utunganije neza imigambi naba ari mikeyi aricyo gikomeye kugira ngo ushobore kuva mu bikeni ngira ngo umushinga ntakera radi yuko naha mu Burundi atufise akarorero k'abantu benshi asitse ku itunga riboneka byabahereye ku tuntu duto duto hamwe bavuga ati abo muntu yahora adandaza amagi cyangwa adandaza amatomati ibyo turabizi neza yuko utunganije neza utuntu duto duto bakagushyigikira urashobora by'ukuri kwiteza imbere n'ibi biboneka
radiyo ijwi ry'amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi ko turihweza uburyo amafaranga 40,000,000 yategekanijwe mu mugambi mera nk'abandi abakenyezi bazoyakoresha kugira ngo imiryango yabo ikenye kurusha iyindi yova mu bukene tuko turakira kandi kuri telefone abanywanyi bishwe rya Amerika reka twakire Nshimirimana uraho
niriwe neza Oriane
amahoro
nagomba kubaza umutumire mbega ko iyo turiko turaraba hagati mu ntara abo bantu kuwo mugambi bashyigikira ngo mera nk'abandi ko twama tubona bajya abantu bifise aribo hakuru bahayo mafaranga badashyikira ba bantu nyine by'ukuri bantaho niko nkaje nk'akarorero nk'ubu ngira mu gisagara cya Bujumbura aka kanya nyine turiko turavugana hari abantu bariko barayerera baca ku mpangu bavuga ati raba icyo mwoshobora kudufasha mugabo ugaca wihweza baravuga yuko bariko baratanga uwo mugambi mugabo ugaca usanga by'ukuri ayo mafaranga ntibayashyikira wa munyagihugu mutomu hanyuma kandi nacyo sanjye ngo ishyiramo ry'abakozi bo mu nzu nubwo abakozi bo mu nzu harimo bantu nikora ndamaze gupfisha abakozi babiri natakambye ati nimudufashe mutuvurize abo bantu nari tuye solidarite nditura amashyirahamwe yose atandukanye turabura n'umuntu n'umwe washobora kudufasha ushobora kuvuza abo bantu hanyuma kandi nawe nkagira kabiri hakubeshya ngo bariko barafasha abantu boraba ukungene bajya abantu bantaho nikora bafate bakagira ati nimuze kuko rero aha mu Burundi hari ibitara byinshi bya leta nimuze tumurimire hamwe nimba bari mabungo
Shimira Imana telefone iramugoye ariko yari karatanga ibyumviro ku cokogwa kugira ngo koko banaho nikora bashikigwe ariko twumvise umutumire wacu yasiguye yuko hakozwe ubushakashatsi bwinshi kugira ngo bamenye bantaho nikora nibande ku mitumba mu ntara no mu bice bitandukanye by'igihugu mushinga naye nyabenda wo kwishura ikibazo cya Shimira Imana ukanashikiriza nico wiyumvira ku migambi yashikirije ndumva harakabazo mu buhinga bw'ivyuma reka tumire amate turagaruka tugarure umutumire n'abanywanyi bishwe rya Amerika ku mirongo ya telefone murakoze
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Umunsi wa gatanu turiko turaganira ku buzima bw'abigeme n'abakenyezi, aho umugambi mushasha mu Burundi witwa Mera nk'abandi uzoha abakenyezi amafaranga 40,000 kugira ngo bashobore gufasha imiryango yabo kuva mu bukene budasanzwe, ubukene burusha abandi abantu bantaho nikora cyane cyane mu ntara zitandukanye z'igihugu. Turi kumwe n'umushinganahe Nyabenda Michel arongoye uwo mugambi ku rwego rw'igihugu, adufasha gutegera neza ibijanye byinshi bijanye n'uyu mugambi. Twakiriye kandi nashimira Imana ku murongo telefone yamugoye, yavuga yuko hari ibibazo byinshi yuko ayo mafaranga kenshi kuri we abona adashikira abantu aho nikora ba cyane bakeneye ubwo bufasha. Umushinganahe Nyabenda, mwari mwasigwe yuko hakozwe ubushakashatsi bwinshi kugira mushikire abakenye kurusha. Ariko twongeye kuri icyo kibazo cyanshimira Imana, hari icyo cyumviro cy'uko aya mafaranga ari make cyane ku bukene buhari, n'ikibazo cy'ubuzima mu Burundi muri iki gihe. Bakavuga bati kumbure ayo mafaranga niho tangwa menshi kuri bantu, ku bantu bake, kugira ngo haboneke impinduka nyayo mu buzima bwabo bantu bakenye mwoba mwafashije, hakufasha abantu benshi ibihumbi 48 mukabaha makenya bakaguma aho witwa Thierry yari yavuze ha intica ntikize, ugasanga bagumye hahandi nyene. Mucyumvira kwiki?
Ego cyane umuntu ariko arasinzira nko nako ndabasigura kugira ko ari make mugabo guko nayo yasiguriye yakoresha neza, ugasanga sahiriza gusumba arasahiriza bimwe biboneka. Umuntu ashobora kuyumvira ati twoduza amahera twayaduza tukaba dufasha abakeyi, ibyo mu bisanze n'izi muntu abaza yagize kuko hagufasha 48 gusa mu bisanze ukaba gufasha abasumba, kuko iyo miryango ikeneye gusumba iyindi yarenga 48 rero ashobora kuvuga ati ahubwo yo mugerage kamukayifasha yose kugira ngo bashobora naho mubaha makeyi bakeyi mugabo akaronka aho bagiye. Urumva abantu biyumvira kwinshi, ariko ubiraze neza dufatira ku biharuro n'ahandi basanzwe bakoresha. Hari ubuhinga bwo kwinjira uti mu bisanzwe ugeze ngaha kuri urugero byateza kugira icyo bifashije kiboneka. Mugabo kandi nta wohanira yuko aho twategereye mugambi ibyo twaharurira ko ntawovuga ngo n'ubuziba ubuvi bwiyongereye. Nicyo gituma haheze umwanya mutoyi, umwanya tuzoraba neza yuko tutoshobora no kuduza ayo mafaranga. Ibyo rero umuntu avuga ati turawutangwa ko twawutunganije igihe twawutunganya by'ukuri, kandi n'abantu bakubarira 40 ku muryango kiri amezi 2 mu bisanga tunakimwe wahora uronka ubafashije neza ukabashyigikira barashobora gutera intambwe bigiye biboneka. Ariko kandi iyo duma twihuye turaba yuko bitoba ubuzima bugeze ahantu bwinshi bwazinze ku buryo duteza kongereza ko bibaye ngombwa naho nyine tuzaba tukuri no kuduhuza icyo giti gitaye amafaranga. Ariko ubu abayaronka barabona yuko bafite kintu kiboneka bashobora gukoresha mu miryango yabo.
Kuri ico nyene ni byiza yuko ico cyumvira cyo kuzoyongereza bitagenze neza ni ciza cyane ndakeka babishima, ariko inyuma yayo mezi 30 hari cyumvira cyuko muzobandanya mubakurikirana canke muzobafasha ikiringo cayo mezi 30 hama mutangure uwundi mugwe wabandi bantu.
Ego uko bitekanije mu bisanzwe uko umuntu aba yifuza nuko abo bantu ariko turashigikira muri ico kiringo cy'imyaka 3 bakamara imyaka 2 n'inusu baronka amafaranga, bakamara imyaka 3 baronka za nyigisho bibatuma by'ukuri bakoresha iyo mfashanyo neza. Twibwira yuko imyaka 3 iheze mu bisanzwe baba bavuye muri icyo gikigiri cy'abantu bateza gushyigikirwa, icyo nicyo urumva twese twifuza gushikako. Bigenze neza rero uko twibaza yuko baba bavuye muri uwo mugwi hakataza abandi, ku buryo biboneka neza yuko imiryango ikinyabitumbi yindi iri kwiragabanuka, kuko imwe iba irafashwa ikagenda iyindi igashobora gushyigikirwa kugira ngo by'ukuri ubukene bugende buragabanuka aho guma buduga. Hakaba rero kuri iyo miryango hakaba no muri iyo mitumba no ku makomine mu ntara, kuko murabona ariko twatoye intara zine gusa, intara twahereye ko tukatubwira ko mu zindi ntara naho nyene hariho abameze z'uko nyene atabona iko abavuga bati natwe kandi natwe byari byo byose kwa mugambi w'igihugu natwe twose byari inyuma, hakaba no ku mitumba mbere itatowe muri iyo ntara nyene mu makomine atatu kumva ko akiri mu ntara.
Ego twibutsa
icyo gituma twibaza yuko umuntu wese yoshyigikirwa akagira intambwe iboneka abandi bagakurikira.
Ewe twibutsa izo ntara zine muri ko muratanguriramwo muri iki gihe.
Yego, ntara ni intara ya Ruyigi, intara ya Karusi, intara ya Gitega n'intara ya Kirundo.
Izindi ntara murategekanya kuzozikoreramo canke muri iki gihe cy'amezi 30 muzokoresha izo ntara zonyine?
Izi ntara zine gusa, kandi no muri izo ntara si amakomine yose, bitora amakomine 8 mu ntara yose, ngasamumva ko umugambi uzokorera mu makomine 16 yo mu gihugu, urumva ko ari intango. Nakizigira yuko umugambi zo kwiyagura leta zo kwegeranya ubundi buryo ari ku mafaranga yayo ari abayishyigikiye mugabo ikaguma ibandanya, kuko turi mu gisata cyo kurwanya ubukene muri wa mugambi munini w'ugukinga no guteranya kazoza ku benegihugu bose. Barashyizeho ihangiro yuko twoshika mu myaka 5 cyangwa itarenga 10 intara zose zishobora kuba zifite nk'imigambi nk'iyo ishyigikira abantu abo ikora muri ubwo buryo.
Birumvikana ko ari umugambi mushasha, kandi yuko muzera yuko abakenyezi bazo kwerekana intambwe nziza yuko bashoboye gushikana imiryango yabo ahantu heza itahahora, akora umugambi mushasha. Turize yuko tuzoba impinduka mu buzima bw'imiryango iyo muri ko murafasha imiryango 48 cyane cyane ko bizaba biciye ku bakenyezi. Turize yuko bariko barumviriza kandi yuko amafaranga azokoreshwa mu buryo buzofasha cyane. Tubandanye ku murongo wa telefone twakire Solomon uraho neza?
Namahoro.
Uduhamagaye hehe Solomon?
Ndabumvise neza.
Muhamagaye muri hehe?
Ndi mu ntara ya Kayanza.
Duka ku ijambo, ikibazo cyangwa icyumviro?
Je uwo mugambi nabonye ari umugambi mwiza cyane wo gufasha abantu mu bukene bwabo, kuko urabona nk'igihugu cy'u Burundi nzi ko n'ahandi ariko bimeze usanga ikintu ari bwishi. Ariko ikintu gihe nashaka nisabire nibashyike ku rubuga barabe ayo mafaranga abazoye aronka, kuko kenshi imigambi nk'iyo yamiba ugasanga amahera aronka abatari bayakwiye. Ugasanga abantu bakeneye amahera asoga yaronka kubera icyo usanga abantu bayatanze badashyize ku rubuga ngo barabe igikorwa kino kiriho kiragenda. Ugomba rero ibiro uwo muntu bazokoresha ibiyansi hagi kugira amafaranga zero nk'abayakeneye naho mugambi wari mwiza. Murakoze cyane cyinjira cyane.
Murakoze cyane. Amushinga nta nyabenda mutubwira mwavuze ko mukorana n'imiryango n'imigwi myinshi y'amakomite aba kiyago n'abandi benshi. Uko Solomon asaba nuko mwoshika nkuko yabyize kuri terrain ku rubuga, murashika ku rubuga mukora gute ku rubuga neza na neza kugira ngo abanyagihugu bumve yuko koko mwafashe uwo mwanya wo kubonana n'abantu bo muri utwo turere muri ko murafasha.
Ego nagwa guhumuriza umushinga nta Salomo, kandi kanishwa n'ikibazo gushaka n'iki n'Imana ari yabadize no babarira neza ko turiko turafutse ubujumbura nahariho dutunganiriza ibikorwa turiko turakorera mu ntara zine zatowe mu makomine yose niho dukorera hari abakozi b'uwo mugambi ari ku makomine ari ku ntara niho dukorera twama turi ku rubuga ibikorwa dukora nicyo guherekeza imiryango tuyisanga hindi numva ku bikorwa byinshi tubikorera ku mitumba nyine ku mitumba yaba aho baba ariko nabwo kubahumuriza kuko ikibazo gikomeye mu migambi nk'iyo nicyo gushyigikira by'ukuri ababikeneye ababikeneye nicyo gituma igikorwa cyo gutora imiryango twabwiye neza niyo twatoye intara twasoye amakomini mbwaho igikorwa cyo gutora imiryango by'ukuri kugira ngo bishikire bamwe nyine batumye gusumba abandi bazi ko igikorwa gikomeye cyane kandi cyo kwitondera nicyo tubikora neza naye handi mugambi ntacyo wo gushyitseko kuko muhumva yuko ari mugambi wo gushyitse batishoboye mudatoye abo bantu rero ntacyo wo gukora dukoresha uburyo bubiri bukoreshwa ku isi yose kugira ngo tumenye neza yuko uwo mugambi washyikiriye abakeneye gusumba abandi turagira rusansima k'umutumba wose tukaraba ngene abantu imiryango irusumbasumbana mu butunzi tukabaza ibibazo byinshi byerekana yuko umuryango ukenye cyangwa udakenye kugira ngo dushobore gukurikiranya imiryango yose ingene imeze tubishyira mbere mu mashini kugira ngo umuntu afite abana benshi ufise itongo ufise ibitungwa hari ukuntu ibyo bibazo byose tubabaza bituma tugereranya ingene imiryango yinjira rutarutano kota turonka urutonde rw'ingene kuri uwo mutumba iyo miryango yose ikurikirana mu bukene n'ubuhinga bushaka kandi mwizi yuko ushobora kugereranya neza ingene imiryango irutarutana mugabo ntitugarukiriza ngaho ubwo rutonde ruvuye muri iryo rusansumo yaba ingene imiryango irutarutanwa mu bukene tukatugwemeza icyeze ku mutumba nyine ku buryo ku mutumba abantu bose baza bakavuga ati uwo muntu yasohotse muri iryo rutonde muri iryo biharuro mwagize turamwemeje by'ukuri ni ntawe nikora tubazi ko atatafite tukora aho twasiye hose byagenze neza ariko kandi hari abagerageza kujamo kuko mwamye mubivuga abantu bagomba kuyihisaho ariko ntacyo bavamo kuko abantu ku bituma baratimanye usanga ari umukozi wa leta tuvuga ati dufite umushahara bose bakavuga ati uyu ni umukozi wa leta bakavuga ati uyu ni umudandaza bakavuga ati uwo ararunga umushahara warafite itongo rininiya byose bikashobora kwerekana neza yuko muri ubwo buryo bubiri uwo mugambi urashikira by'ukuri abo bantu abo nikora kuri iyo mitumba kuko nicyo kintu gikomeye muri byose ko uwo mugambi ushikira kandi ugashyigikira ya miryango ikeneye gusumba iyindi aho bose tuba turiko turakorera
murakoze cyane radishwe rya Amerika isamiraniro Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turiko turaja ku musozo w'ikiganiro twari twifuje yuko kumbure tworonka n'abakenyezi bahamagara bagashikiriza ivyumviro vyabo kuri uyu mugambi canke ibibazo kuri uyu mugambi cane cane ko dufise ujejwe ibikorwa vy'uyu mugambi ariko ntitwaronse ayo mahirwe yo kuronka abakenyezi none mushinga na nyabenda akajambo kanyuma cane cane ku mpanuro woha abakenyezi bari muri iyo miryango bazoronswa ayo mafaranga impanuro zo bari nkizi
yego n'ukuri bakenyezi muri uwo mugambi ni ukuvuga yuko muronse uburyo bumwe buboneka bwo gushobora kwerekana yuko muri by'ukuri izindi z'imiryango twabitoye tubizi twabishyize mu migambi tubizi yuko by'ukuri abakenyezi ari mwebwe mujejwe ubwa mbere kandi mukurikirana neza gusumba mu muryango ingene ibibondo bitera imbere ingene umuryango umererwa neza ingene umuryango witeza imbere nicyo gituma iyo uri mu muryango udafite uburyo bwinshi uri umukenyezi ubashyira amagorwa menshi kuko uba ufite uwo mwitwara ariko mugabo ukabura uburyo ushobora guteza imbere umuryango kandi ariko wifuza n'umutima wawe wose ubu rero leta iduhaye imfashanyo iduhaye ubwo buryo ni umuntu bahanura by'ukuri ari ukubikoresha neza mukabukoresha neza n'umutima mwiza kandi ugukenguruka mugane ubwenge na bwa bwitonze musanzwe mufite kugira ngo byukuri mwerekane ko mushoboye mu muryango muri izindi z'iyo miryango kubera mwerekane yuko tutihenze mu kwiyumvira yuko dushize ubwo buryo gushyita mu buryo mu minwe yanyu muzoshobora gufasha imiryango yanyu kwiteza imbere mukamera by'ukuri nk'abandi imiryango yanyu ikamera nk'abandi namwe nyine mukamera nk'abandi ni ukuvuga mukamererwa neza mukabaho neza mu miryango yanyu no mu gihugu cyanyu.
Michelle Nyabenda turagushimiye cyane rwose. Michelle Nyabenda ni umuhuzabikorwa w'umugambi mera nk'abandi. Mushinga na Nyabenda arongoye icyo gikorwa ku rwego rw'igihugu c'u Burundi. turagushimiye cyane gose ku mwanya wafashe kuza kudusigurira byinshi kubijanye n'uwe mugambi mushasha wa leta y'u Burundi yifatanyije na banki nkuru y'isi. Turagushimiye cyane, turashimiye n'abashoboye guhamagara bagashikiriza ibibazo n'ivyumviro, turashimiye cyane n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma. Cyari cya kiganiro mwumva buri munsi muri Sanga. Tubibutse ko mushobora kutwumva mu Burundi ku mirongo migufi ya shortwave ku mugoroba ni metero 19 na metero 22, mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri radio Inshuti ya Bose FM muri studio Indwi i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka, ndabifurije weekend nziza, mubandanye mwumviriza Ijwi rya Amerika. Murakoze.
Turashimiye mugenzi wacu Oriane Itangisha akamakiga.